Umuhari uharanira agateka kazina mu iteka wasohoye icegeranyo c'ukwezi kwa gitugutu umwaka w'2021. Muri ico kiringo umuhari iteka wasanze agateka kazina muntu kifasha uko gukurikira: abantu 50 barishwe, muri bo 38 batowe ari biziga. Muri abo bantu bishwe harimo abagore 8 n'abana 3 batarashikana imyaka 18. Intara za mbere zifise ibitigiri binini binini by'abantu bishwe ni Cibitoke ifise abantu 23, Makamba abantu 4, Cankuzo Muyinga Ngozi na Rumonge abantu 3 mu ntara imwe imwe yose. Muri ico kiringo abantu 10 barabuzwe irengero. Intara zizi imbere mu bitigiri by'abantu babuzwe irengero ni Rumonge ifise abantu 4, Muyinga abantu 2, Bubanza Gitega Kayanza na Ruyigi umuntu umwe mu ntara imwe imwe yose. Muri uku kwezi abantu 12 barakoreye amabi afatiye ku gitsina. Intara zizi imbere mu bitigiri ni Karuzi, Muyinga na Ngozi zifise abantu 3 mu ntara imwe imwe yose. Muri ico cegeranyo abantu 5 nibo baborejwe igufa. Intara zizi imbere mu bitigiri ni Bubanza na Karuzi zifise abantu 2 mu ntara imwe imwe yose, na Kirundo ifise umuntu umwe. Abantu 9 nibo bahagaritswe bidaciye mu mategeko, muri bo harimwo abagore 4. Intara zizi imbere mu bitigiri ni Kayanza ifise abantu 5, Bururi abantu 2, Karuzi na Mwaro umuntu umwe mu ntara imwe imwe yose. Muri abo bantu bakoreye ayo mabi harimwo abanywanyi 2 b'umugambwe CNDD-FDD bishwe, umunywanyi umwe w'umugambwe SNL yabuzwe irengero, abanywanyi 3 w'umugambwe SNL baborejwe igufa, umunywanyi umwe w'umugambwe CNDD-FDD yaborejwe igufa, n'umunywanyi umwe w'umugambwe CNDD-FDD yahagaritswe bidakurikijwe amategeko. Muri uku kwezi ibiziga by'abantu byarabandanije byibonekeza mu bice bitandukanye by'igihugu, akaba atamatoza yakozwe kugira hamenyekane ababishe. Muri ico cegeranyo haravugwa ivyerekeye ihonyangwa ry'amateka ajanye n'ubutunzi, imibano n'akaranga, ubutungane, ugutwara no kurwanya ikiza COVID-19. Muri ico cegeranyo haravugwamo abakoze ayo mabi, akaba ari bamwe mu mbonerakure, bamwe mu bapolisi, bamwe bari mu rwego rw'iperereza, bamwe mu basirikare na bamwe mu bajejwe intwaro. Ico cegeranyo kirashikiriza ivyiyumvira umuntu wese yoshobora kugira ico aterereye bikumvigwa mu ntumbero yo guhindura ihonyangwa y'agateka kazina muntu ikibonekeza mu Burundi. Mu ntumbero yo kugwanya ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ikibonekeza mu Burundi, umuhari iteka usaba Leta y'u Burundi kurangura neza ivyijejwe mu kubahiriza uburenganzira n'umwidegemvyo bya muntu, hamwe no mu gukingira abanyagihugu, kugwanya ugudahana ivyaha no gushira imbere y'ubutungane abo bose vyagira, kwaka ibigwanisha abanyagihugu batabifitiye uruhusha rwo kubitunga kugira umutekano usasagare, kubafasha u Burundi gukoresha ububasha bwabo kugira bategeke Leta y'u Burundi kugarukana iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu n'intwaro rusangi mu gihugu, kwishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika y'ubusereko, ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU, gukurikirana rwose ibiba mu Burundi kugira ivyiyumviro bitandukanye bisubire kuronka ikibanza. Kuri sentare mpuzamakungu kunyarutsa amatohoza no guhana abo ivyaha vyagira, ku banyagihugu kuguma bafatanye mu nda no kutemera inyigisho z'amacakubiri canke ico cose coza kibakwega kibajana mu ntambara, kudahishirira ico cose gishobora guhungabanya umutekano.